VOA. Ini radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe nibeneza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa Mungu itariki 31 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Kwe ku twerekeye igihugu cy'u Burundi gihambaye cyane nuko inama nkuru igiwa kuri ubu yaheze uno munsi yashoboye kudukura ko za nkiko bari bemeje kuzorunja Burundi.
Uyo ni umushikiranganji w'Uburundi ajejwe imigenderanire no gufashanya n'amakungu ananyamitwe yari ya Addis Abeba igihe inama y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika yari kirangira. Avuga ko Burundi bunezerewe kw'iyo nama yumvise ko inteko zidakenewe mu Burundi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi yarimwo ukuntu abandi banyapolitike mu Burundi bakiriye byapfunditswe ya Addis Abeba, turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Mu masaha arangiye abatetsi abakuru b'ibihugu byo muri Afurika bari bakoraniye i Addis Abeba ku murwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia barangije inama. Muri iyo nama rero Burundi bukaba bwarihwejwe cyane rwose. Twaronse akaryo ko kuvugana n'umushikiranganji w'Uburundi ajejwe imigenderanire n'amakungu Alain Nyamitwe, aratubwira ukuntu yakiriye iyo nama.
Kwe ku twerekeye igihugu cy'u Burundi gihambaye cyane nuko inama nkuru igiwa kuri ubu yaheze uno munsi yashoboye kudukura ko za nkiko bari bemeje kuzorunja Burundi mu kwezi guheze, mvuga yuko akanama karaba amahoro n'umutekano muri kintu kibona cya Afurika kari kavuze yuko kazorunika kuko burundwa inteko z'ibintu bitanu mu gihugu cy'u Burundi bise maprobu. Rero twa kuva mu ntango twari twabonye inzira ko abarundi batabyifuza bikaba byagaragaye mu ntuze mu myerekano yagiye iraba mu gihugu no mu nama nshingamateka n'impuzamateka byateranye hamwe rero n'igihe nyine byasize naho leta ivuga ati ko abanyagihugu n'abaserukira batabyemera nta kundi leta yobyishyira. Twashyikirije abaraba komisiyoni ishyirahamwe ya gihugu rwa Afurika iyo ngingo ntabwo bishoboye kuronka novuga gushyigikirwa n'abanyagihugu byemera hama rero mugabo bobo barabananije bashaka ko iyo ngingo nyine ishyirwamo n'amayeri bakuru y'akanama kaje amahoro n'umutekano mugabo ku rwego bakuru b'ibihugu yabaye itariki 19 z'ukwezi nyine tukutararangiza bavuze neza neza yuko iyo izo nteko zidashoboka ko ari inteko zishobora kuba zishobora gukora gusobanura zikoresheje ibyo zitari zigamije gukora kuko ziba zije kugira guhungabanya ubwigenge bw'igihugu cy'u Burundi.
Amatwi yadusomira hariho icyumviro cyashikirijwe n'abatetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ikanishyirahamwe rya Afurika bavuga ko bazorungika intumwa zo mu rwego rwo hejuru cyane rwose kugira ngo zijijure leta y'u Burundi yemere izo nteko. Izo ntumwa nizaza mu Burundi leta y'u Burundi izokwemera izo nteko?
Suko byanditse suko bivuzwe byanditse bivuzwe n'userukira iryo shyirahamwe ry'ubumwe Afurika ariko siko biri. Icyo tuzi neza cyafunditswe mu nama y'abakuru b'ibihugu koko nuko hazorungikwa intumwa z'ubwo guhejeje kubonana n'ubutegetsi Burundi kugira ngo tuvugane ibyo byose bo bamaze iminsi bavuga bumva kugira ngo tubasigurire ko ibyo bintu bimaze iminsi bivuga ko havugwa byinshi mu makuru bimwe na bimwe usanga koko bitaruranye bitari byo nk'amakuru ajyanye n'uko hariho itsembabwoko mwarabonye ibyakiriye kuko cyangwa yuko bitari biroranye abamaze iminsi bavuga ivyerekeye ahantu bo barabonye ibiziga n'ibintu nk'ibyo. Reka rero n'ibindi bibazo bya politiki umuntu ashaka ko bavugana n'abategetsi Burundi kuko abategetsi b'iryo shyirahamwe mpuzamakungu rya Afurika bararonse umwanya wo gusugurirwa neza cyane na delegasiyo yari irongowe na nyakubahwa Shakabitsi umukuru w'igihugu yuko igihugu cy'u Burundi kitemera icyo cyumviro cy'izo ntego. Rero ntibazoza mu Burundi bajya kumva inyishu bamaze kuronka bazoba baje mu Burundi kugira ngo tuvugane batwumvirize bumve nabo nyine icyo babwira abagenzi babo bumbure kubyo baba batasubiye kutumukirwa hano Addis Abeba. Icyo nakubwira ni uko ya leta y'u Burundi kwigata ikibazo cy'uko abategetsi boza tukavugana kuko Dakar n'ubundi igihugu cy'u Burundi n'igihugu gifite izina mu yabonetse Afrika murazi neza yuko dufise intego muri Somalia muri Santafrika n'ahandi kandi neza mwakurikiye neza yuko igihugu cy'u Burundi cyashoboye gushigishwa mbere kikanatungwa ugatungwa kandi kugira ngo kize mikakanama kibugu kajaje amahoro n'umutekano mu kibano cya Afrika igihugu 15 bitarenga subwo ko ari iteka rihagwa bose harabahiganije batabironse rero ko natwe ko aratowe rero ni kigaragara kikemeza neza ko igihugu cy'u Burundi gifise ijambo atari bijya mwumva makuru mutumwumva mu rusange mu nyamakuru cyangwa mu marezo sosiyo igihugu cy'u Burundi kirafise ijambo ibendera Burundi riremewe idasonego
hari ikindi gisabwa n'amakungu ikanishira hamwe rya Afrika nyene bavuga ko ibiganiro bikwiye gutangura ikabisa n'ivyatevye ivyo biganiro hari ibiganiro vyatangwe mu Burundi biramaze kuba mu ntara zishika 8 ariko hariho n'abavuga ko bikwiye kuja no hanze cyane cyane abanyapolitike batavuga rumwe na leta bakabijamwo ico kibazo cyo kizotorerwa mu tijyari abo bo hanze cyane cyane batavuga rumwe na leta nkaho muri senare bazotumirwa cyane muri ivyo biganiro
oya hari gihe humureba basho kuba bashikuza twege nka leta twavuze neza yuko ibijyanye n'ibiganiro dufise politiki yuko tuganira n'abantu bose kuko kuva mu kwezi kwa gatandatu kw'indwi ishyirahamwe igihugu byo bihuke muri Afurika y'ubuseruko ryavuze riti ibiganiro ni ngombwa hagati y'abarundi bose ibiganiro bise inclusive n'icyo gihe rero ibyo ngo bibe kuko ibiganiro bihuza bose ntuhitamwo ngo naka ngo mubashanaka ngo ngo nibo nyine bashobora kumvikana ngo kuvugana ariko azo kubiri ari nacyo gituma leta yafashe ingingo y'uguha ijambo umurundi wese abyifuza kugira icyo ashikirije ku bijyanye na politiki imibano ubutunzi n'ibindi kugira ngo agiye icyo ashikiriza hanyuma twaravuze ko umugwi ushobora kuzobona n'abarundi bari mu gihugu n'abarundi bari hanze ariko twabonye kandi turavuga tuti kugira ngo ntihagire icyitwazo ngo hari abimwe ijambo uriya muhuza Perezida Museveni yashinzwe n'ako kanama nyine igihugu byo muri Afurika y'ubuseruko nawe nyine igikorwa yatanguwe turagishyigikiye
yari umushikiranganji w'u Burundi ajejwe imigendanire n'amakungu umushikiranahe Alain Nyamitwe igihe yari iya Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia tukivuga kandi kuri iyi nkuru yerekeye inama nkuru y'abategetsi bo muri Afurika inyuma yaho rero iryo shyirahamwe rya Afurika rivugiye ko ritazorunyika inteko mu Burundi mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari mu Burundi yaganiye n'abanyapolitiki batari bake araheza arababaza ukuntu bakiriye iyo ngingo mwiriwe neza Eloge
mwiriwe neza Freddy
mwiriwe abanyapolitiki mwavuganye bo bari bande
twavuganye n'abanyapolitiki babiri nongera mvugana n'umwe mu baserukira amashyirahamwe yigenga abanyapolitiki babiri twavuganye Nohera Kita Sensi Womana avugira umugambo w'adasigana itona utemewe n'ubushikiranganzi bw'intara hagati mu gihugu ukaba umugambwe uri mu batavuga rumwe na leta bavuga yuko mu bisanzwe umuryango wa Afrika abakuru b'ibihugu bya Afrika basa n'abahemukiye u Burundi avuga ati ariko ntibyarutangaje uwo mugambwe uwo muryango warushijwe nyamajambo yakoresheje ati tubona ko umuryango wa Afrika umwe bwa Afrika warushijwe kubera kumbure hari abandi bakuru b'ibihugu nabo nyene bari bashaka ngo kwigumiza ku butegetsi acavuga ko ikibabaje cyane ku bwiwe ngo nuko abakuru b'ibihugu bashyikiye ingingo yuko inteko za gisirikare zihurikiye mu cyo bari bise maprobu zitazoza hari abakuru b'ibihugu nk'uwa Guinea Equatoriale n'uwa Gambia nabo ngo batazi ibibazo by'u Burundi uko bihagaze ariko Tasensi Womana agira ati uko biri kose umugambwe iprona utemewe n'inzego za leta ntitwigeze na rimwe dushaka ibintu bikiye mu nguvu avuga ati uko biri kose ategereza ko ibiganiro icyo yitse negociation mu rurimi rw'igifaransa yatandukanije na dialogue yavuze ko ari ibiganiro byuguriwe bose bitegereza kubera hanze y'igihugu hama yavuze ko mu bintu byo kwihutirwa kubwiwe gukorwa n'izo ntumwa zo ku rwego rwo hejuru zorumvikana n'umuryango umwe bwa Afurika koba ugusaba kubwicanyi buhagarara mu Burundi icyo kitari cya mbere hanyuma icya kabiri zigasaba leta gushyiraho kwemera ibiganiro ngo bikanyaruka izo ntumwa zigafasha akajyaho itariki yemewe na bose ivuga ati ibiganiro bigeza gutangura vuba bwango.
Eloge abona Eloge nkuko
bavuganye
uko tuvyumva tukiri kuri Tassien uko tuvyumva nuko Tassien Sibomana asa nuwemeye ko izo nteko nabo nyene zi asa numuko atayindi ngingo bazofata kugira ngo babandenye basaba ko izo nteko zorungikwa ivyo nivyo
namubajije into yindi ntambwe mugiye gukora ni iyihe yagize ati ntambwe tugiye gukora ni ntambwe ya politiki ati tubandanye dusaba ko ikibazo cy'u Burundi coheza kikigwa mu kikigwa hakurikijwe ibiganiro bidakumira umuntu n'umwe ariko kandi hatagiyemo inguvu na nkeya nk'umunye politike arabona icyabaye akacyakira ko akuri ibihugu mugabo kubwiwe abakuru b'ibihugu basa n'abahemukiye Burundi niko abivuga
abandi banyawundi munyapolitike mwavuganye ninde
wari munyapolitike twavuganye ni Jean de Dieu Mutabazi atwara umugambi wa Debu akaba ari mubo abarundi bakunze kwita ngo begamiye umugambi uri ku butegetsi mugabo umugambi wa Debu n'abandi bacuditse bavuga bati twebwe turi mu migambo itavuga rimwe na leta bakavuga ko gusa bari mu migambo itavuga rimwe na leta kimwe bita opposition non radicale mu gifaransa wabwira ati twashimishijwe n'ingingo yafashwe n'ibihugu yatanze imbozibiri zatumye avuga ko abimushimishije kubwiwe ingo ya mbere nuko atampande zibiri mu Burundi ziko ziragwana kandi atanumwe yari yasabye izo nteko kugira ngo zize imbo ya kabiri avuga ati igihugu kirikwije iyo izo nteko ziza kobaye ari guhonyanga ubwigenge bw'igihugu mugana we nyene icyasaba nka mugenzi we Sibomana asaba ko ibiganiro aho batandukanira nuko Jean de Dieu Mutabazi agira ati ibi biganiro bitegereza gutunganywa mugabo inzego zatowe mu matora zikubahirizwa bigatunganywa bifatiye kuri wa mugwi w'igihugu uje gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi maze uwo mugwi ugaheza ukabandanya unavugana n'umuhuza Museveni atariko n'abanyepolitiki bahunze igihugu bakajyamo mbere we yavuga yuko kubwiwe abanyepolitiki bahunze igihugu bibaye ngombwa ababishaka boza mu gihugu ngo bakitorera abasirikare na polisi biyumvamo bakabacungera umutekano maze bakaza bakagira ibiganiro hagati mu gihugu kuko kubwiwe ngo igihugu ni cya bose kandi n'uwahunze arafise uburenganzira bwo kuza akitorera
ariko aho batandukanye nuko Tassien wewe sibona asaba ko ivyo biganiro vyo bera hanze mu gihe Jean de Dieu Mutabazi asaba ko vyo bera mu gihugu
ego
mwavuganye kandi n'abatavuga rumwe bari mu mashirahamwe atawegamiye hari abantu mwashobora kuvugana muri abo bantu
yego navuganye n'uwitwa Njangwa Beko arongoye ishirahamwe Onelope Njangwa Beko nawe nyene afite icyumviro cyo kuvuga ati mu Burundi uko biri kose hari inzego zatowe n'abanyagihugu ati kandi izo nzego mu gihe zatowe n'amakungu araza kuzigendera atanze akarorero kabo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni atanga akarorero k'intumwa z'umwe bwa Afurika n'ibihugu bitandukanye ati mukuru w'igihugu naho abiyamirije ikigo kiba cya gatatu bavuga yuko yihagiye ubutegetsi turabona arungika ibyegera byiwe arungika abashyikiranganje arungika intumwa kandi mu bihugu zikakirwa ati ku bwanjye nticyari kikiri ikintu cyo gusubira kuvuga nako mugabo akagira ati kugira ngo twirinde ko igihugu cyacu gisubira kuja mu ndyane no saba abanyepolitiki impande zibiri abatavuga rumwe na leta cyangwa basaba abasaba ko uhagarika ikintu cyose gishobora gutuma umutekano uhungabana hamwe no gukoresha ingufu leta nayo ayisaba nayo nyene kudakaza cyane umugozi ikagerageza uvuga ati bishobotse leta mbere abatavuga rumwe nayo yo bahanira ibanza bya politike bakaganira kugira ngo haboneke
eloge
igihugu gitwarwa igihugu kigisubire kuja mu ndyana
eloge tugusabe ubandanye uvugana n'abandi banyapolitike kana n'imirwi yose itandukanye yo mu Burundi kuri ico kibazo urakoze cyane gose. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza dutegurirwa na studio Ijambo.
kuruma kimina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Bakunzi ba studio Ijambo ndabaramukije ndabahaye nikaze muri cha kiganiro cyanyu
Ntorere kazoza
Uno munsi dukoraniye hano duhana ijambo n'abakuru b'imigambwe ikomoka ku gishitsi cha president Melchior Ndadaye mu buhinga bw'ivyuma hari Diego Murangamizwa Jerome Niyonzimba nemeshe kino kiyago ntisangwe mwese duhana ijambo
sangiri kiyago sangiri jambo nikazoza kazoza
abatumire duhana ijambo no munsi ni bane hari honorable Leon Singenda Kumana n'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu honorable mwaramutse
mwaramutse neza
Sango duhani jambo.
Mwakoze cyane kundumira.
Urakoze hari kandi honorable docteur Jean Minani nawe n'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye. Honorable docteur mwaramutse.
Mwaramutse.
Sango duhani jambo.
Murakoze kuba mwadutumiye.
Urakoze nawe. Turi kumwe kandi na honorable Augustin Zojibwami n'abarongo w'umugambwe Sangwe Pader. Honorable mwaramutse.
Ndabaramukije.
Sango duhani jambo.
Murakoze.
Murakoze namwe. Turi kumwe kandi na honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse.
Kaze duhana ijambo.
Murakoze.
Murakoze namwe.
Ni John ntwara umugambwe.
Jewe ni je ntwara umugambwe. Jewe nemewe n'amategeko.
Abato nande gutobe n'abanywanyi.
Jewe natowe na bene umugambwe. Izuba riva. Rije nzwi n'inzego z'igihugu.
Najo natowe n'abanywanyi babene umugambwe.
Baraguhenzesha.
Nawe baraguhenze. Baje abagenzi bawe bagite moze baragusutse.
Bashinga iryo sibara muhave mugombe gusimbirana ko nk'inkoko mufu mugambo
mubyasubize umugambo wanje
ndagusubize umugambo utampaye ko nawe hawe n'amatora
nyumviriza ndabahanure ngire gito canje n'icundi yumvireho none asimeruka mwari mu ndongonzi z'umugambo wanyu mwese
yego
none ko muhazuka umwe ngo umugambo n'ijenda utwara uwundi ukonyene hamwe mwosubize hamwe mukiyunga hari co
uyu ni watabishaka
yepo Ni wewe utabishaka.
Ko mudashaka kubona imbere. Mubona demokrasi yo tsimbatara gute? Imigambo yanyu itatanye gucyo. Ayo majuru mutagaguza. Mugiye hamwe mwogira ingufu mu mugambwe, mukagira ico mushitse. Kandi ayo matati mufise mu migambwe, keshi nimwe muyitera. Mbega none leta yoyo. Ntiyofasha kugira ndyane mu migambwe zihere. Ikibwirwa n'icumva, icerekwa n'ikibona.
Ako nakamo mutewe na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi.
Reka kumbure mu gutangura mbere kwa honorable Leon Singenda Kumana urongoye umugambwe Sawanya Frodebu. Hari cyo mupfana na Sawanya Frodebu nyakuri iragijyanda dahe.
Dupfana nuko umva umugambwe witwa Sawanya Frodebu wongiye ko nyakuri. Ntacyo bisigura. Ko je nanye mvuga nti witwa Dr. Jaminani uri Dr. Jaminani ntamurashaka kuvuga ngo uri Dr. Jaminani nyakuri. Wo none atabari nyakuri abayitwane.
Icyo mufana rero
ni cyo dufana urumva ni ko twese twisunga iragi y'umunsi Melchior Ndadaye. Mu kugwanira no mu guharanira intwaro ya demokarasi mu Burundi. Intwaro ikijambo munyagihugu agaserura ijyagona atende ko gukebaguzwa atankomanzi yagatora abamurongoye mu mwidegembyo batahuje kumubwira ngo udatoya habizogenda ku itunga ry'igihugu rigasabikana watanya gufatanya gukira tamwanya atamwana n'ikinono imigambi nimwe mbere imbere nibimenyetso byose arakimuye yahinduye
byose n'icyo umugambo umwe
umubajije uti vuga basi kimenyetso gihushanye mu byo Ndadaye yari yarashinze imigambi ngene yabona Burundi ningena barundi bwo baho ningena barundi bwo mwoze ati ico wahinduye ni igiki gihe wagenda ico bakidutandukanye mwo je wundi meza ko atakidutandukanye kiriho atari bya manyama y'abantu
gusa reka mpindukire kwa honorable docteur Jean Minani Sawanya Frodebu nyakuri iragijyana daye honorable Leon Satine umugambo umwe
sawa nyafrode unja kuri ilagija anda daye ya vuzengo mwitu kwa minani mchana kitu wale wose nanya kura wali mu yako yuiswe yuise minani Jean Marie wali minani Jean nukili minani Jean
nukili minani Jean
yuiswe genda kumana Jean Leonce nukili Leonce
uonu uondi
wai uondi
tako tukulie lero
mwapisi abantu bashobora kuba bahure ku kintu bahure ku kintu batandukanye
hari cyo muhurira ko none
eh hacyo duhurira ko niba bakicemera kuko ikintu cyambere duhurira ko namanumva no guhurira ku kuri demokarasi no kujyo demokarasi yojaho baragumije byumviro bimwe bimwe je waduhaye mugambwe ndadayemera cyo ubwo hari bindi batirimutse ko nko tumviriza nko gutemera yuko umuntu w'umugambwe ashobora kuvuga ibidasa n'ubundi tuzotina duhura
urakoze
reka twaba tuvyumva tukavyemeza tuzotina duhura
turaza kuza mutwereke nyine mugiye guhura ubonaho mpindukire kwa honorable Augustin Zokibwami urongo y'umugambwe sangwe padere uwo duhaba dusanga atacupfana na Sahwanya Frodebu
murakoze Sahwanya Frodebu yandadaye twese aha twarayihoramo hanyuma turayivamo tushingwe yundi mugambwe umugambwe sangwe padere twawushinze itariki ya mbere zo ku 8/2022 ico gihe twaravuze jambo twahora muri Frode kugiye muri sangwe padere abasigaye muri Frode bo ico gihe twagona na bantu rabe jaminane twabwe yuko tubasigaranye ikidaje
yuko akanovera kose ka Frode
umugambwe akaranga mutima akanovera imigambi ya politiki y'ubutunzi y'imibano igiye muri sangwe padere mugabe kidaje citwa Frodebu kisigaranywe na Dr. Jean Minane ico gintu yararongoye Frodebu nico gituma rero twoge sangwe padere imigambi yose dufise ni imigambi ya ndadaye nitwagombye kugira rero ngo Frodebu nyakuri canke Frodebu sinzi ibindi nyakuri wo kare twe twagize sangwe padere mugabe tutwaye imigambi nihangiro byose bya ndadaye
ndahindukiye kwa honorable Jean de Mutabazi urongo y'umugambwe radevu hari cyo ufana na Sahwanya Frodebu
numvuga yuko radevu hariho ibintu bitari bike tushaka kwa duhurire kuri ku mugambwe Sahwanya Frodebu ubwa mbere na mbere abaturi kumwe nkumbura harabo twahuriye kuri meridien igihe umugambwe Sahwanya Frodebu washingwa mugaro n'abandi twahuriye kenshi nko muri bureau executive turabana hariho n'abandongoye le docteur Jean Minani l'honorable noze Leon Singenda Kumana ni secrétaire général je ndi secrétaire exécutif mugabo uko iminsi yagiye iragenda hari ibintu byagiye biradutandukanya ubwa mbere na mbere ikintu cyagiye kiradutandukanya nuko tutashoboye kubona neza ico abanyagihugu bari batoye ndade Melchior 93 bashaka icyo o ntitwakibonye neza kikaba kinasigura amanota makenya twaronse mu matora y'2025 icyo rero ntitwagihurije ko
birashoboka ko udusamye mu nzira ikiganiro kutega yomi
nturereka zuta
tiko duhana ijambo n'abanyapolitike bane bose barongoye imigambwe ikomoka ku gishitsi cya president Melchior Ndadaye
ndewe ndababwiye muraza tubanze tugisomeka igitabo turabe ko tucumva kimwe
ndakubona ko tutazokwemerera ko udutuma ko
kukubera
kubira tubizi ko we wahengamye kuko akere n'undi mugambwe atahuriye na Frode
naho bihuriye
gutyo ndi kwa tutumira muri padere ngo tupemerere nimiburiburi
nababwiye sinzi batwe muri padere zo batumira kubahuza
urahinduye umuntu yagiye urumva umuntu yagiye kandi
atwaye kanogora n'imigambi yose
ubura reka turondera umuntu muri Frode kandi bariyo
none
gatwa barongo igihugu muri Frode twashitse imbere turavuze ngo barongo igihugu ngaha
urarizanye rekereke
none abrenzo kibwami uno munsi habatumye ku wundi atari wewe uwo vyitaba
yinde umuntu atazi Frode
uno munsi nka Dr. Jean Minani yo batuma kati duhure turi bane tuyage
oya aho ndarenza ntazozokora
cyangwa kandi bantu ngaha
oya uno munsi abatumye ko
cyangwa ndayinze none ntibarongo iki gihugu Ati twashize imbere.
Nyereka ha ntiba ntubonyinga harimo. Mugabo nyereka.
Reka dufate ntibanyunganya baze.
Nyereka ufate ntibanyunganya baze. Muri gitabo.
Reka tubureke baze ufate ntibanyunganya.
Ntibanyunganya.
Ndakuze ne guverema ndatende. Ndakuraba huri wewe.
Ega guverema ndatende harimo abaprona.
Bango mureke gusura kuri ico.
Ariko ufate ntibanyunganya. Wo vyeme.
Honorable ntibanyunganya ni mureke.
Mureke
kubera nabanze gicare hamwe na nyangoma. Babanze barumwe.
Ee bimwe wanyuvuka.
Ntacho bapfavere. Echa dufate nyangoma. Dufate nyangoma.
Nyangoma n'umufrode witsitso
ko naharare. Dufate nyangoma basa.
Uno musi
yobatuma ko muhuta. Tutatu bimusabe.
Nyangoma ndamwemera na dutumire. Mugabo najerewe ndabatumye nyangoma. Nyangoma tarahaze.
Bangwe bangukiringa.
Isanga wemenya
nyangoma ntago. Bangwe.
Nyangoma ndamweme.
Bangwe. Honorable Jaminani. Uno musi nyangoma
adutumye
ko bahuza uremera.
Naho yo ntuma mu France naho ntuma ngaha aho zontu aho buntumira hose ari kugira ngo sabanya Frodebu ije hamwe
ibimwe
ibimwe ya ndadaye tugira umugambwa ndadaye je nzoge
ariko nkubi yo bari byo muyimviye
bangwe
batumye
uko
nje ngufise
bangwe
oya wandi mu mvuga wose nje ngufi
we ntugira namba nje no batu
bangwe honorable honorable Jean de Dieu Mutabazi uno munsi bati no munsi bati nka honorable nyangoma adutumye ko twokwemera twegwe bane akaduhuza
naze kujya nakubwi tubanze kuza turabonana tuganira imijyango yacu ibonane hanyuma twiyugurure tuje abantu bose biyumvamo ndadaye tuje hamwe tubonane tubone ko twese turi bene mugabo ivyo cyo kintu ni cyiza
ariko nkanyango mayo bahuza ukemera
cewe umuntu wese ampamagaye antumye aho kabaragateka
honorable Leonce mumaze guhuriza kuri nyango mamwe isi muri bane ko yobahuza mukemera mwofata inzira yihe yuko mumushikira icyo cyumvira mugaga imushikiriza
oya honorable Leonce ndakubaze
atamiro tutaye
naho umuntu naho
nico gituma nani ndakubaye ariko zo tugufata
oya honorable Rukara yo dutuma ko wokwemera
oya yagize ati wana nuko zigama cyavamo yagize ati ngora niko nzoje ibwami acavamo atari mu frode
tewe ngomba umuntu abize
ndetse ni igitabo reka twebwe no musi tushike kuri principe gusa tuti twa turipfuza gusubiza hamwe wa mugambwe ndadaye yadusigira ryo ragi biri mu cyaga gitabo bavuga tubisubire ko tubiharanire tubigwanire abari ko bagomba kubitirimuka ko ubu bari ku butegetsi tubibangire
ikibazo nk'icyo
cyane akagiye tuzoba tumaze gutora inzira tuzocamo abacemera ibyo byandadaye
ageze nyangoma acayemera namuga umuhuza akaka
nyangoma n'umufrote bakomeye hajya
murakoze murakoze
kandi yarayigwaniye
niwe yayikoze niwe yayikoze mbere
n'ubu aracayigwaniye
murakoze
reka ahuriye na Rukara kuri iyo bintu igice cyo kumenya
reka rero ndabashimiye
nuko bajya rayigwani
ombudsman
murakoze
byo muri leta
kandi murakoze cyane murakoze reka
muri leta turacyane hari
reka ndagukengurukire honorable Leonce ngenda ku mana nibuta ko urongoye umugambwe sabanya Frodebu wakoze no kuza ngo duhane ibyiyumvire
nukuri ndagushimira ko na washobye kuduhuza na tukavugana iki cyiyumvire ko twara tubonana bindi ku maradio cyane ndako twara tuvuga icyumvire ngo tukinonose ngo tukinonose
urakoze urakoze nshimire kandi honorable Jean de Dieu Mutabazi urongo y'umugambwe radebu nawe ngene kugishitsi cyanda de Melchior
naye ndabakengurukiye ku mwaduhaya akajyo kugira ngo dushobore kumva uko tutegeza gushira imbere ivyo duhuriye ko ntidushira imbere ibyo dutandukanye
urakoze Shimire kandi honorable Dr. Jaminani wakoze kwitaba kino kiganiro
wakoze kuba mwadutumiye warabandanya mudutumira ahubwo wowe ni wakoze igihugu kiri kinini ya cyane wadushoye kuduhuza twese ko turi bane ahubwo ni wabaye muhuzu wabandanya gutyo
urakoze Nshimire kandi honorable Augustin Zojibwami arongoye nawe umugambo isangwe pade wakoze kwitaba kino kiganiro
oh mwakoze cyane kudutumira tugasaba yuko ahubwo mu bibandanye bene ibiganiro kandi atari muri Frode Bugusa hariho n'indi migambi nyinshi yatatanye kuko cyo tugomba nuko iki gihugu cacu kwese twocubaka uwamwe wese akumva yuko ari mu gucira
Diego murangamizwe ari mu hinga bw'ivyuma Jerome Niyonzima na indemeshe kino kiyago ndagushimira ndakwipfuriza kuranirwa aho uri hose naho buta
cyari kiganiro ntureka zoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
turashimiye studio Ijambo turashimiye kandi naba duteze amatwi mwese ingenieur Nelson Lopes na Fatou Kalala mwakoze cyane rwose mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese